Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Wili wa chuti bagenzi bakadio Nzamba gate kakawe kaze ni ngwani murano makuru to wateguriye kubashikiriza turi ku munsi wa gatano ni gerekezo rya 13/0 mwaka wa 2023 aya makuru aza kubagizwa ni ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ikibazo cy'abasirikare bidogera indongozi izabo ni kimwe mu bibazo byiriwe bikoranije abakuru mu gisirikare hariya mu ntara ya Gitega mu nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu baza kubashikira kuri bimwe bimwe byahabwiwe. Leta niyo ibazo amabi yose umumenyesha makuru Floriane irangabiye adasiba gukoregwa hariya mu ibohero rya Muyinga afungiwe ishyirahamwe mpuzamakungu Hope for Terre Sans Frontières bisaba leta kwisubiza ko agashambara ikarekura uyu mumenyesha makuru afungiwe azira ubusa. Kuba kuri uyu wa gatanu komine ya Rumonge iramutswe Mustafa Mushasha abanyagihugu bakabona ko bagiye gusubira kuroswa ivyo bari batakironswa nk'impapuro zo muri komine musanzwe ikaze mwese mu kanya twinjira mu idonido ryano makuru.
Inzamba
tashwe kwa musanda baha ikaze no makuru tu ya here mu gisata c'abanyororo n'amagara y'abantu abanyororo barenga ijana mirongo ine ari bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cya COVID-19 ni mu ibohero rikuru ry'abubanza kuva batanguye gupimwa kuva kuri w'Imana uheze ubwoba nabwo ni byinshi rero mu bandi banyororo kuko kiretse babiri ba mbere bari bapimwe ku w'Imana bajanwa mu bitaro abandi banyororo batowe tukiza bagumijwe aho mu ibohero inkuru tubaza Sinoline Nijimbere.
Amakuru avaho mu ibohero rya bubanza amenyesha ko abanyororo batanguye gupimwa ikiza cha coronavirus ku munsi w'Imana uheze. Abasanzwe baje kwiteza imiti y'indwara ya diabete ku bitaro bya bubanza bari bafise ibimenyetso by'iyo ndwara babapimye baca basanga babiri muri bo bararwaye. Ayo makuru nyene avuga ko ku munsi wa mbere ibitaro bya bubanza byaciye birungika abaja gupima mu ibohero abanyororo 14 mu bapimwe baca basanga nabo baranduye indwara ya corona. Ku munsi wa gatatu ibohero rya bubanza ricaye rungika abanyororo 30 kwipimisha. Amakuru ava ku bitaro bya bubanza akavuga ko 26 basanze barwaye ikiza cha coronavirus. Kuri uyu wa kane naho habaye irindi sekeza ryo gupima basanze abafu ujana numwe bashasha baranduye ico kiza. Ubwo bari byinshi rero mu bandi banyororo kuko kiretse babiri ba mbere bari bapimwe ku Imana abandi banyororo batowe ico kiza bagumijwe aho mu ibohero bakavuga ko naho bashizwe mu byumba bitatu vya bonyene bashobora kwanduza abandi kuko hari ibibanza bagoma bahuriramo. Basaba barongoye iryo bohero rya bubanza gukora ibishoboka byose bafadikanije n'abarongoye intara y'ubuvuzi kugira ico kiza ntigisongere isibe na rijya iryo bohero rifise ikibanza cy'ubwinshi bw'abanyororo. Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone abarongoye ibohero rya bubanza ngo bagire icyo bashikirije kuri icyo kibazo cy'amagara y'abanyororo abangamiwe n'ikiza cya COVID-19.
Sinonina nije imbere urakoze mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'agateka kazi na muntu agatotezo kabandanya gukorerwa umenyesha amakuru Florian Irangabiye gushika mu ibohero apfungiwemo kabazwa ubutegetsi budahengeshanya kumuhohotera. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu Hope for Terre Sans Frontières umenyesha makuru atacyaha kigaragara yakoze atari umwuga wiwe. Sadibu Malong ajejwe umugabane wa Afrika muri Hope for Terre Sans Frontières asigura ko yaba urubanza rwaciwe umenyesha makuru yaba agatotezo agirirwa mu ibohero byose ari ibimenyetso by'uko ubutegetsi buterekwa umwuga kumenyesha amakuru mu Burundi. Tega matkwi Sadibu Malong.
Accuser une journaliste de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, mais ça c'est vraiment fallacieux et cela montre effectivement que c'était juste une manière.
Kwagiriza umumenyeshamakuru ko yahungabanije umutekano w'igihugu uko n'ugushikuza byerekana ko bashatse gusa gukorera kuri Florian ubwiwe. Kumuturubika vyo vyatanguye kuva mu ntango urubanza rutaracibwa. Turafise amakuru menshi yerekana ingene haza abantu kumugendera mu ibohero biyita abagenzi biwe naho baza bafise izindi ntumbero na nkeka ko zari intumwa z'ubutegetsi. Ubu naho ko atotezwa n'abari mu ibohero ivyo birenze urugero ni ibintu twiyamirije twivuye
des menaces à l'intérieur de la prison, mais ça c'est extrêmement grave et c'est quelque chose que nous dénonçons avec la toute dernière énergie. Cela veut dire que notre consoeur Florian Irangabillé, non seulement les autorités l'ont mise en prison sur la base de motifs fallacieux, une accusation fallacieuse.
Ma, nous kuvuga ko mugenzi wacu Florian Irangabillé uretse ko ubutegetsi bwamufunze atamvuna nke zigaragara n'iryo bohero bamushizemo abandanya totezwa. Ibi bibazwa abategetsi bafite mu minwe iyo dosiye. Tubasabye guhagarika iyo ngendo y'agahotoro kabandanya gushika no mwibohero aho umumenyesha makuru agira umwuga wiwe gushika naho ahohoterwa n'umuntu ubutegetsi bushobora gufata bukadutohoza. None ubutegetsi goba bushaka iki kuri uyu mumenyesha makuru atakindi yakoze atari umwuga wiwe? Icyo ni ikibazo tuguma tubaza ubutegetsi kandi bubwirizwa kwishyura imbere y'amakungu.
Qu'on doit poser aux autorités et elles ont l'obligation de répondre face à l'histoire, face à la communauté internationale.
Tubibutse ko kuri uno wa kane mu ibohero rikuru rya Muyinga umwe mu bapfungwa baho yadukije agakubagura umumenyeshamakuru anamugabisha ko bagiye kuzohigura. Makuru avugwa mu gisata cya gisirikare naho abarongoye abandi mu gisirikare cy'u Burundi mu ntara n'ibisata bitandukanye biriwe mu nama n'umukuru w'igihugu inama yabereye mu ntara ya kabiri ya gisirikare igitega kuri uyu wa gatanu. Makuru atangwa n'abasirikare avuga ko inama ahanini yariko ica ijya nino ibibazo bitandukanye harimo na bimwe mu bituma abasirikare bidogera indongozi zabo ku rwego rw'igihugu. Ni nkuru twateguriwe na Bonfisa Niyonge.
Iyo nama yoba yatumwe ko n'umukuru w'igihugu ubwiwe biciye ku muyobozi mwishikira aje ibibazo bya gisirikare General Silas Ntigurirwa. Inama ikaba yaritegekanijwe ko yiga imigambi ngenderwa ko y'igisirikare cy'u Burundi ibyo bita mu Gifaransa validation du plan stratégique de l'armée burundaise. Iyo nama ikaba yatanguye igihe cy'isaha zitatu z'igitondo kuri uyu wa gatanu mu nzu y'amanama y'ikambi ijwe y'indege mu ntara ya Gitega Gabita Bag. Abari muri iyo nama akaba ari umushikiranganje wo kwivuna abansi na bamwe mu bakozi bo muri ubwo bushikiranganje, umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo, urongoye ibiro bya gisirikare bita Etat Major Interarme, abarongoye inteko zigwanira mu mazi, abarongoye intara zitandukanye za gisirikare, abarongoye amabrigade atandukanye cyo kimwe n'abarongoye amakambi. Iyo nama ikaba yitabwe n'abantu barenga ijana nk'uko amakuru atangwa n'abasirikare bari Gitega abyemeza. Ayo makuru nyene avuga ko iyo nama yahuje umukuru w'igihugu n'abarongoye abandi mu gisirikare kuva ku nzego zo hasi, ibaye mu gihe havugwa icuka kibi mu gisirikare. Icuka gituruka ahanini ku myidogo y'abasirikare bidogera abarongoye igisirikare ko bo badatunganya neza ibyo bajejwe, na cane cane ibijanye n'imishahara n'uburyo bukoreshwa mu gisirikare. Imishahara bavuga ko itariko irashigwa ku rutonde neza ngo ubizo bihwanye n'umugambi mushasha wa leta bwo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abakozi ba leta nk'uko umukuru w'igihugu yari yabimenyesheje mu gihe intwazangabo zo mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano zari ko zimwifuriza umwaka mushasha. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga kandi ko imbere y'uko iyo nama iba kuri uyu wa kane habaye ukugombora abasirikare bo muri Bataillon Police Militaire bari bacunze ibibanza bitandukanye bikuru bikuru by'igisagara cya Bujumbura harimwo radio na televiziyo y'igihugu. Abasirikare bo muri Police Militaire bakaba basubiwe n'abasirikare bacungera inzego z'igihugu BSP mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Igombogwa ry'abasirikare bo muri Police Militaire muri ibyo bibanza rikaba ryatumye haba amakenga muri bamwe mu basirikare bavugana na radio Inzamba. Bakavuga kandi ko bashoboka ko umukuru w'igihugu yo bagomba guhindura abakuru bakuru mu gisirikare barongoye abandi. Gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu yaba igisirikare cy'u Burundi cyangwa ibiro by'umukuru w'igihugu nta na bamwe bari bwagiye ico bashikirije ku bijanye n'iyo nama yari kibera Igitega.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Hadyo Inzamba agateka kawe, amakuru twateguriye arabandanya mu makuru ya politike kuva kuri wa gatanu komine ya Rumonge yaronse musitanteri mushasha yatowe n'abajenama ba komine, akaba yasabwe n'abanyagihugu kugira amaso ntagire. Ama Karine Dusabe
Auguste Minani niwe yatowe kugira ngo arongore komine ntara ya Rumonge. Ayo matora yabereye mu nyubakwa ikoreramwo komine Rumonge kuri uyu wa gatanu. Amakuru ava aho mu Rumonge avuga ko uwo yatowe hari umugabo mu bwoko bw'abahutu nk'uko ibwirizwa rigenga amatora ryo mu mwaka w'2020 rivuga ibijanye n'abategerezwa kuzezwa amabanga yo kurongora amakomine mu Burundi. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko hari haheze iminsi ico kibanza kijyanirwamwo na bamwe mu bigira ibihangange muri komine Rumonge. Uwavugwa cane akaba ari Innocence Habimana yahoze ari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rumonge. Uwo akaba yagirizwa kuba yaratoje amafaranga atari make abanyagihugu akabesha ko ari ayo kubaka ingoro y'uwo mugambwe muri komine. Ubunyonyezi harabwagirizwa kandi no kuri rise Rumonge arongoye ubu. Abandi bavugwa mu baharaniye ico kibanza n'uwitwa Fidel hamwe n'umukenyezi umwe. Amakuru ava aho mu ntara ya Rumonge hakaba avuga ko izina ry'uwatowe yumvikanywe ko mu ijoro ry'uwa kane rishira uwa gatanu baravye ibyo bari bategetswe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kabiri igihe yashikiriza buramatari wa Rumonge. Mu mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bamusavye gutwara neza atumvirije ibivugwa nk'uko byashikirijwe na Obed umushingamateka yatowe muri iyo ntara mu mugambwe CNL. Auguste Minani yatowe kurongora komine abamuzi bavuga ko ari umuntu avuga make asenga mu ishengero rya Pentecoti avuka ku mutumba Cabara muri zone Kigwena akaba yatowe ku majwi 38 ku baje nama ba komine 40 bari bitavye ayo matora. Akaba kugeza ubu yari umukozi w'umugwi CVR ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi.
Kandi dusabe urakenuye kuri radio Inzamba mu gisata cy'ubutunzi nta wemerewe kubikura mu manoti ya amafaranga y'imilyoni 15 z'amarundi ku munsi canke ngo arenze kubikura miliyoni 100 ku kwezi n'ingingo yafashwe ni banki ya Repubulika Burundi BRB. Mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu ku muhingamo Dieudonne Murengera Ntwara arongoye banki nkuru y'igihugu yamenyesheje kandi yuko amazu avunja amafaranga agira 18 ari yamaze gusaba gusubira gukora muri aya abiri niyo aza ariko arakora atandatu yandi akaba agiye gutangura gukora kurikira Dieudonne Murengera Ntwara rongo ibanki nkuru y'igihugu BRB.
Nyeni koni wese mu ibanki no mwishira hamwe ritorito ryo kubika no kubikura microfinance ashobora kuva ku igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2023 kubikura mu manoti amahera atarenze imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi ku munsi kandi ntarenze kubikura amafaranga y'amarundi imiliyoni 100 ku kwezi. Kubika mu manoti kuri konti yiwe imiliyoni 20 ku munsi z'amafaranga y'amarundi biremewe ariko ayarenze ubwo rugero kuva inyuma y'ukwezi n'ukuvuga kuva ku igenekerezo rya 15 ruhuma umwaka wa 2023 kubika mu manoti amahera arenga imiliyoni 20 nyine konti azobanza kwerekana iyo ayo mahera ya java kandi yisungwe imirimo akora kugira yakikwe. Kuvyerekeye amakonti y'amafaranga mva makungu hakurikizwa ingero zingana n'ayo mafaranga y'amarundi zivuzwa aho hejuru ku giciro ayo mafaranga mva makungu avunjwaho ku munsi gitangwa ni banki nkuru igihugu. Mu kubika no kubikura amafaranga arenga izo ngero zashinzwe mbere n'ari munsi yazo abene gihugu bahamagariwe kugabanya gukoresha amanoti mu gukoresha cyane cyane ubundi buryo butangwa bwo kubika no kubikura amafaranga ari nko kurihisha sheke kurungika amahera biciye mu yandi makonte hamwe n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none. Ku bijyanye n'amazu agura kongera kugurisha amafaranga mva makungu Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abenegihugu ko bimaze kwakira amadosiye 18 y'abasaba kwemererwa gukorera muri ico gisata. Muri ayo madosiye 4 narakwiza ibisabwa, 2 ariko arakogwa, nayo amazu atandatu aramaze kuronka uruhusha rwifata kibanza wo kwitegura gukora hamwe nabiri amaze kwemererwa gukora ku mugaragaro kuvyerekeye igugwa n'igurishwa ry'amafaranga mva makungu ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje ko ayo mazu amaze kwemererwa gukora ko arekuriwe kugurisha amafaranga yisunze igiciro yayaguze ko atarengejwe ibice 2% ufatiye ku giciro bayaguze ko
Tuachari mwicho gisata chubutunzi nyene kuri radio Inzamba nyi dogo ni yose mubadanda za abo muri komine mu Rutamuntara ya Kayanza bivuye ku mahera bariko baratozwa ngo yo kubaka ingoro y'umugambwe Saint David de iyo ntererano ikaba yiriwe irasabwa abo badanda za kuva mu gatondo ko kuri wa gatanu mu gihe umunyamabanga uyo mugambwe mu ntara yariko aragendera iyo komine abo banyagihugu bakiyamiriza iyo ngendo Josephine Johnson Nkunzimana
Abo badandaza bimuruta bavuga ko umudandaza wese asabwa amafaranga 500 y'amarundi kugira huba ku ingoro y'umugambwe Sende DVD mu ntara ya Kayanza. Umwe mu badandaza muri yo kobinavuga ko kuri uyu wa gatanu atamudandaza yarekuriwe gukora ikintu na kimwe mu gihe umunyamabanga wa Sende DVD mu ntara yari yagendeye umutumba wa Nyanza mu rukurikirane rw'ingendo ariko agera mu mitumba igize yo komine ya Muruta.
Agenda abanduza intererano no kubaka amafirma n'ahandi. Yamaze n'imaze igihe kinini cyane y'intara yaruzuye ndetse no kwinjira barayinjiye nta muntu n'umwe arasa gusa ikintu na kimwe ukiri umujene hoho nta kintu na kimwe urakura gusa nta kazi shyashya na kamwe urakura kujyamo atari mbonera kure urabona ko barayinjiza ku ngufu kandi izuba riteragoha rirerire
abanyagihugu bo muri komine Muruta basaba ko ibyo bikorwa byo guterereza abantu ku nguvu byohagarara kuko umuntu atanga intererano ku bushake bwiwe
icyo dusaba ni uko bakireka tugitekanze hari abaduhungabanye hari ibikorwa by'umugambwe wabo abandi na bo bakaraba basiko babibaraho umugambwe wabo kandi tugiye guterera umugambwe utarimve yose atanyitegeko gaterereye muriruka cyane
Kuri iyo myidogo uruganda rwa Radio Inzamba gatika kawe ni turashobora kuronka kuri telefone yaba urongoye umugambwe Sende David de muri komine cyo kimwe n'umunyamabanga w'uwo mugambwe kugwego rw'intara ya Kayanza kugira abagira ico babivuze ko
Radio Inzamba gatika kawe dusoze ari mu ntara ya Rumonge muri ico gisata cy'ubutunzi nyene aho hari ubunywero bwaraye bwugawe n'abajejwe intwaro ni muri komine n'intara ya Rumonge iyo ngingo ikaba yafashwe iturutse kukutubahiriza ingingo y'ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi abanyagihugu basaba bajejwe intwaro gukuraho akajagari kibonekeza muri urwo rudandazwa Pierre Gahungu
ubwo bunywero bwugabuye ku munsi wa gatatu bwitwa Tourist Town Beach bukaba buri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika iyo ngingo yo kugara ubwo bunywero mu kiringo cy'amezi abiri ikaba yaturutse ku kutubahiriza ibiciro byashinzwe n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura ngaho mu gisagara cya Rumonge Avuga ko bamwe mu bantu bari baje ku munsi wa kabiri kwimika buramatari mushasha w'intara ya Rumonge baje bava mu gisagara cha Bujumbura bagiye kwivuna umusatsi muri ubwo bunywero. Ejeje babwiye bene ubunywero ko ivyo bafashe byose ari komine ivyishu. Bamaze gutanga igiciro c'ivyo abo bantu bihereje niko gusanga ibiciro vy'ico kirabo biri hejuru y'ibiciro vy'ihinguriro Brarudi baca barakugara. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge basaba ko ikibazo cy'inzoga cyotorega umuti kuva mu itangwa ryazo gushika mu igurishwa.
Ibintu by'itangwa by'inzoga birimo amanyanga menshi, umva bita abagenero kugira ngo bashobore kwegera inzoga bazatezwa kuronswa n'abantu batari bake, ariko ugasanga zigabo n'abantu bakeya bari kurusha badashika 15 mu gisagara cyose cya Rumonge mbere hafi no mu ntara yose, ubwo noneho baca baheza bakazijyana kuzizimba ko nk'umuntu akarorero ntabwo usanga ko ibihumbi 3 n'aho ashoboye kwironka abantu bakibaza izo nzoga zose zinjira ndetse zigurishwa rero zimwe zikajabuka muri Congo izindi nazo zikajya mu mazone atandukanye inyuma y'igisagara hariho n'izivugwa yuko ziduga mu makomine Buhengero Burambe kugira ngo baze kuzigurisha amahera menshi menshi 4,000 na cyane 3,500 Iyo fakitire bivuga yuko yafashwe biraboneka neza yuko komine iyo bitagenda ko komine atacyari gukora kuko kugesekeza hanyuma bakaraba koko yuko kose ariko bagurisha
mwamenya ko ubwo bunywero bwugawe bwegukira uwitwa Gabriel Butoyi umwe mu biyita abajenerali mu idandazwa ry'ibinyobwa bya Brarudi mu ntara ya Rumonge nk'uko byemezwa n'abanyagihugu baho ngo ari kandi mukabwiye umukuru w'igihugu aherutse gutegeka buramatari mushasha w'intara ya Rumonge gusambura nta minsi yari haciye umushikiranganji wa mbere mu rugendo yagize muri iyo ntara yategetse Gabriel Butoyi asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abarovyi mu Rumonge gusubiza imiliyoni zirenga 40 yanyaze abarovyi bo mu kiyaga Tanganyika.
Radio Inzamba gate kakawe urakenuye Pierre Gahungu nino ngaha duciye dusozera makuru turako turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira nshimire kandi bagenzanje bafashije kwegeranya aya makuru Edi Claude nahazo ariko ndabashikiriza ndabikezanuye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.